Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira nirai Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi muri studio indwi I Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Umunsi wa gatanu ni umunsi tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Abakenyezi n'abigeme bafise impano bisangije mu kuzana iterambere ridasanzwe mu mashyirahamwe, amasosiyete canke amahinguriro bakorera. Ibyo byemezwa n'abarongozi b'amasosiyete amwamwe, abandi bakavuga ko umukenyezi akoresha umwanya mwinshi atari mu kazi, haba nko kuja kwibaruka canke ibindi bituma aba atari ku kazi, bikaba intambanyi mu iterambere rya sosiyete akorera. Mwebwe mubibona gute, muvyumva, mubivuga ku iki? Inyungu n'agahombo ni nakahe karusha kandi muri munterano y'umukenyezi mu mashyirahamwe abakorera? Nibyo tugiye kuganira mu kiganiro muri sangacu uyu munsi. Hamagara mushikirize ibibazo n'ivyumviro kuri Facebook yacu, murashobora gushikiriza ivyumviro, adresse ni VOA radio yacu, canke muhamagare nkuko bisanzwe mushikirize ivyumviro, nimero ni 1 2 4 4 1 9 9 3 ndayisubiramo mugume ku maradio yanyu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ni muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika nkuko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Ku munsi wa gatanu ngo twabivuze ni gihe n'umwanya twibanda cane cane ku buzima na magara canke muri rusange iterambere ry'umukenyezi n'umwigeme. Abakenyezi rero n'abigeme bafise uturusho hamwe n'impano zidasanzwe bisangije mu kuzana iterambere mu mashyirahamwe, amahinguriro hamwe no ku bihugu babamwe muri rusange. Ivyo biremezwa n'abarongozi ba Societe Burundi International ritanga imitahe, amadeni n'igihugu mu gihugu cya Kenya. Iyo sosiyete irakora kandi ibikorwa bitandukanye byo gufasha imigwi y'abanyagihugu batishoboye muri ico gihugu no mu Burundi. Burundi International ifise icicaro mu gihugu cya Kenya, ikaba igizwe n'abakozi b'abakenyezi n'abigeme bangana ku bice mu kenyezi mu ishyirahamwe ryabo n'ayandi mashyirahamwe bafise abakenyezi bafise mu mashyirahamwe n'amahinguriro atacu umuntu yo yagereranye. Ku bindi bijanye n'uruhara rero rw'umukenyezi n'ivyo kugwa mu kumushigikira, twatumiye umuyobozi wa Burundi International mushinganahe Jongi Nkurunziza. N'ukuri uno munsi mushinganahe Nkurunziza ndabaramukije cyane.
Mahoro neza oyana.
Twongeye kuguha ikaze mu kiganiro muri isanga hari igihe tutaganira, batakwibuka twarigeze kuganira mu mwaka uheze ku bikorwa mukora byo gufasha abarundi n'abanyakenya ngaho muri Kenya, cyane cyane abarundi kazi bari bahuye n'ibibazo byo kuja mu gihugu cya Oman bagahura n'ibibazo. Uraza kubitubwira byinshi ku byo ishyirahamwe ryanyu rikora. Rero tugira tuja mu kiganiro tutatarenze kurandira, amashinga nayo nkuru nziza ibutsa muri make abakozi
Burundi International ikora ibikorwa bitandukanye cyane cyane biri imigwi ibiri. Umugwi wa mbere ifise igifata cyitwa African Rescue International, dufasha abafunze bajya bagize ibibazo bitandukanye bijyanye no ku mugwayi.
Okay, ka telefone ishobora kuba yumugoye. Mushinga nayo inkuru nziza, uratwumva? Alo. Ndakeka habaye akabazo muri telefone reka tumera matete umugaruro ku murongo turagaruka murakoze.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio ya Amerika murakoze kutwihanganira aga telefone kare kagoranye ku mutumire dufise uyu munsi ni mushinga nahe Jean Guy inkuru nziza umuyobozi w'ishyirahamwe Burundi International ifise icicaro muri Kenya mushinga nahe inkuru nziza turamugaruye ku murongo wa telefone twari tubabajije mushinga nahe ibijanye n'iryo shyirahamwe ryanyu mbere yuko tuja mu kiganiro inyezina ishyirahamwe ryanyu Burundi International rikora ite
niko naba yuko rikora mu bisata bibiri bikomakomere ina matumba
ego
bisata cya mbere dufise cyitwa African Rescue turaba ku bantu baba bagize ibibazo abafunzwe bajya birukanwe mu mazu bajya abaviza yaheze bajya bagize ibibazo bijyanye n'amategeko ngaha muri Kenya tukabafasha ku bijyanye no kubafasha mu bijyanye na sosiali n'ibindi
ego bandanya
ego dufite ikindi gisata cyitwa yes boss kifasha guha abantu amadeni bajya bagize bafite business zabo bategura ntonto kugira ngo bishobore kwiteza imbere mu bijyanye n'ubutunzi cyane cyane abakenyezi tukabafasha kugira ngo bashobore guteza imbere business zabo haba ku mpanuro cyangwa kubaha ibitahe
ego
kandi bigenda neza ego
mutamakenze
dukora
none muri ibyo bikorwa mukora mumaze igihe kingana gute ari ibyo mukora ngaho muri Kenya nk'abarundi
uyu mwaka ugira indwi
ukuvuga amazi imyaka indwi mu Burundi bivyo bikorwa mukogwa muri cyo kiringo none mwasanze umukenyezi twavuze mu ntango yuko igice kingana na 90% ry'abakozi banyu n'abakenyezi ni nayo mpamvu twashimye kubatumira kugira ngo tuganire kuri iki cyumviro cy'uko umukenyezi afise ico muvuga ko atawo kigereranya kubijanye n'impano afise mu masosiyete muri cyo kiringo mumaze mukora ibyo bikorwa umukenyezi mwasanze afise izihe mpano zotuma aba umugisha muri sosiyete runaka
ubwa mbere umukenyezi ni umuntu w'impuhwe yakoze igikorwa agikorana umutima umwe iyo yanze ikintu aratanse yemeye ikintu aracemeye kandi baritanga cyane ukabona yuko akubika arakora atakiri kiri inyuma ikindi abakenyezi bisangije nuko yagize ikibazo akibisi uri nk'umukoresha wiwe akigisiguru yayugurutse atansingazire ni ukuvuga yugurutse atangwaye nini afise ukubwira ikibazo afise kugira ngo uri umukoresha wiwe uconka ukuntu utwaze nyinshi iyo ngorane abakenyezi barakoresha umwanya munini cyane mu gukora akazi kabo atakindi atabwoba atangwaye nini afise
ibyo mwasanze none ari nko mu nzego zose canke ni cyane cyane mu gukorera amashyirahamwe nk'ayo y'iwanyu amasosiyete nk'ayo y'iwanyu mwasanze ariko bimeze tuvuge nko mu nzego za leta canke mu zindi nzego zitandukanye izo mpano mwasanze arico kimwe
ibyo niko bimeze no mu nzego za leta
none
umukenyezi ari umushinga mateka akazi kiwe kose agakora ukuja kugira ngo akora n'umutima umwe iyi bada kukazi kiwe gusa niko afite challenges zitandukanye ziva ku bagabo baba bakoresha babo n'ubundi mu nzego zose naho y'umushikiranganzi umukenyezi usanga ivuga by'ibitunganyije neza gusumba abagabo iyo maze kubona byo
yego none nka sosiyete yanyu aho amasosiyete nk'ayo iwanyu mu kubashigikira kuko akenshi usanga hari utwidogo hirya no hino abakenyezi bavuga ati ntibashigikiwe muri ibi na biriya sosiyete yanyu mu kubashigikira yokora iki ahanini yoshyiraho nk'amategeko nk'aya kugira ngo amushigikire ashobore kugira uburambe mu kazi ashobore kumva yuko ashigikiwe neza na neza abandanya akora akazi kiwe neza nk'uko bisaba
bwa mbere amasosiyete siya kwishyiraho amategeko gusa amategeko agiye gushingwa n'amaleta yo ku isi yose yo gukingira abakenyezi mu kazi kabo kuko kenshi iyo bagiye gusaba akazi bararenganywa bakabanza gusabwa ibindi bitabiye n'amategeko uretse n'ibiturire
nk'ibihe
kandi mu kazi kenshi hariho abidoga abakenyezi bidoga yuko agiye gusaba akazi mu biro kanaka usanga babanza kumusaba imibonano mpuzabitsina ugasanga barabagoye cyane mbere yuko babaha akazi n'igihe babakoreje ugasanga babanza kubagora muri ibyo kuvuga harakwiye amategeko atomora neza ukuntu baronka akazi n'ukuntu batanga raporo zabo bakamenya amadvuwa yabo nabo nyine bakaba bakigisha kugira bamenye ibyo barekuriwe n'amategeko ni ukuvuga amategeko akwiye gushingwa n'amaleta n'amashyirahamwe hakabaho kurabwa neza yuko ayo mategeko yakurikije kuko abakenyezi ni kirima mu iterambere ry'ibihugu ngo
murakoze cyane hari murafise abakenyezi nk'uko twatange tubivuga bagira kuri 90% tuganira mbere y'ikiganiro mwara tugiye ko abenshi mu bakozi banyu n'abakenyezi kuri mwebwe ishyirahamwe ryanyu ryasanze abakenyezi ari bo bufasha cyane kurusha abagabo canke mwarakoranye n'abagabo musanga ntibabangutse canke ntibakora ibyo mwifuza nk'uko mwasanze abakenyezi babikora mwabifatiye kw'ingingo gute canke byarikoze
hagiye amashyirahamwe cyane ubushakashatsi ko turabaha akazi fatanye tutabaga
telefone nova telefone
batanugusa
mungira musubira mu telefone yari icitse gato
twagiye dukora dufite abakozi 11 abakenyezi ari batanu turakora dutanga ugiye kuraba amaraporo ugasanga abakenyezi bakora akazi kabo neza kubera bivuze atari ibintu biri inyuma bimugoye agize ikibazo kuguruka icyo atumva akakubaza ugasanga barakora akazi kabo atawanza wangura atari n'ikindi kibazo na kimwe yifitiye abagabo nabo tugasanga kenshi baratugora haba ku masaha gutonda ku kazi haba mu gutorera nyinshi ibibazo bimwe bimwe biba byadutse ku kazi bimwe bimwe tugasanga abakenyezi barasubiza abagabo bizo na bibi niboneye pepete ni muri sosiyete ndongoye kubura ahandi ziko biri mugabo jyewe aho mperereye ndabibona cyane bari cyanga cyane birenze ko twari tubyiteze
hariyo abashobora kuba bavuga bati kumbure inyungu ziriho umukenyezi umufise nk'umukozi arakora kandi akitanga nk'uko mubivuze abandi bakavuga bati ariko hariho intambanye zimwe zimwe zituma na sosiyete idashobora gukura cyangwa idashobora kwaguka kubera uko kuntu basiba cyane iyo bagiye kwibaruka ni ikibazo kivugwa cyane nka wewe umuyobozi w'ishyirahamwe umuyobozi wa sosiyete icyo kibazo kivuga kwiye
nicyo nakivuga ko nuko abakenyezi kwibaruka si kintu kiza mu gatondo kiwe ku mugoroba icyo gihe ngira muranyumva
yego
agiye kwibaruka ibintu bitegurwa si kintu kiza kiturumbuka haba hari nk'amezi hagati y'ukwezi na mezi munani yukwitegura kugira ngo ngende kwibaruka urumukoresha umaze kubona yuko yibungenze kuko afite ikintu kinyegezwa urategura iyo minsi atabasa hari uko bigenda na ukamutegura kugira ngo akore akazi atunganye akazi kiwe neza n'imbere agize inguvu akore double kugira ngo umuhuwo mwanya kuza kwibaruka yego nta na kimwe bitwara agitwaruka amarademo aba yagarutse
murakoze cyane
radiyo
musubiramo
yego
muti
ntibakunda gusiba cyane ku kazi nk'abagabo zikwa ngo uriwo mwanya yagiye kwibaruka nawe aba yawurishe muri cyagere karako mwaka wose ari karakora kandi bizaruka ku mwaka ku mwaka
nivyo murakoze cyane radiyo Ijwi ry'Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho tuko turihweza impano umukenyeze afise nk'umugisha mwishira hamwe muri societe runaka tukaba twatumiye umushinga na he Jean Guy Nkurunziza afise ishira hamwe Burundi International ni societe ikorera mu gihugu ca Kenya ikaba ikora ibikorwa bitandukanye harimo gutanga imitahe gutanga amadeni no gufasha abatishoboye mu buryo bw'amafaranga canke mu bindi bitandukanye kwa muganga n'ahandi bahuye n'ibibazo mu butungane canke n'igipolisi mu gihugu ca Kenya no turi kumwe rero ariko aradufasha kumva akarusho kukuronka umukenyezi muri societe turafise n'abanywanyi bishwe rya Amerika ku mirongo ya telefone bifuza guterera no kubaza ibibazo duhere kuwitwa Innocent ndabwiwe ko dufise Innocent ku murongo uratwumva Innocent
yego ndabumva
amahoro neza
yego amahoro
duga kwijambo kibazo cyangwa icyumvire
ikibazo n'icyumvire yego yego umutima baravuze yuko afite yete muri Kenya kandi batanga ingorane kandi batanga ingorane none ubu nk'abakenyezi cyane cyane ko batari mu mashyirahamwe yeshe ubu kwiyoganiza bakavuga ati twe turakeneye kugera isosiyete kanaka cyangwa turakeneye gusaba ingorane ubu yobafasha bakagera akabaha ingorane nabo bakagera nk'agashyirahamwe kuko nkino mu Burundi ho nkino mu Burundi nko kubwira umukenyezi yaronke nk'umusaya yatandatu cyangwa kugira abagere nk'isosiyete biragoye bataronse nk'ishyirahamwe ibafasha cyangwa ishyirahamwe rikoye kanaka ubu ko hariho abakeneye ko bafasha iyo bavuga ko bafasha cyane akavuga n'ikiringo yotangira kuha amahera cyane bakagira amasubizo n'abantu bakwiteza imbere
urakoze cyane Inosa ikibazo kijyanye n'ibyo mukora ngaho muri Kenya si cyane cyane icerekeye umukenyezi muri rusange mbwabajije ati mu gushigikira umukenyezi muri rusange abakenyezi murabaha ingurane nk'umugwi wabo ugiye hamwe murabafasha kugira ngo bashobore kwiteza imbere nk'umugwi w'abakenyezi
ego me turabaha ingurane abakenyezi kenshi iyo bagiye hamwe cyane cyane mu cyo bita cooperative cyangwa icyo bita ibirimba cyangwa muri kera aho tubyita cyama nibo duha priorite mu kubaha amadeni kuko kenshi nabwo yuko bafise inguvu bafise ubwenge bwiza bafise ubwitange budasanze iyo tubahaye ingurane nibo bishurana neza gusumba n'abagabo
mu byo mubasaba
bandanya nabo dufise nabo kenshi dufise duhaye ingurane turabona abari hatane n'abakenyezi nikuvuga abari batagoranye n'abakenyezi
ubuzi baba bafise kugira ngo bashobora kuriha neza ayo madeni ni nk'ubuhe iyo babituye
cyane cyane bajya badandaza utuntu duto duto abadandaza imboga abadandaza bato bato b'abakenyezi kenshi iyo tubahiye baje bari hamwe cyangwa yazari wenyine ugiti ciwe kenshi dukorera ku badandaza bato bato bajya badandaza bari wari kwatera imbere abakorera leta kenshi abo dufite n'abarimu n'abapolisi abandi kenshi usanga bifise bagenda gukoresha amadeni
tugarutse
turabaha cyane amadeni
tugarutse ku kibazo cy'ukuntu ama societe nk'ayi wanyu akora akenshi abakenyezi baravuga yuko mu kugira ngo baronke garade yindi garade kugira ngo baduge ego barakora neza bagashimirwa ariko gasanga baragumye hahandi bari bari umugabo araronse garade imurusha kuko kumbure isura gishira hamwe irirongowe n'abagabo usanga ariho bagemera bamwe barabivuga mwebwe abakenyezi murabona baduga ku igarade bava ku yindi baduga bitagoranye abo bandi bagabo mufise mushira hamwe yanyu bobo bari ku rugero rungana canke bobo bari mu nzego ndongozi
kuko nabivuze bivana n'umukoresha nije araba mu gutanga igarade ku mukozi mugabo ku ruhande rwanje abo maze kubona kenshi abakenyezi barakora kandi bakoresha kugira bivuze bwa mbere ubwitonzi ubwenge n'ishaka ata bindi biri mu mutwe kuba igarade rero ni uburenganzira bwabo rimwe bavuga ngo bityo hakorwa amategeko abagenga kwizera ubundi abantu bo kwizerwa cyane n'abakenyezi narizigirwa abantu se abasoma abagabo kenshi baragira ubuguruguru cyane mbwa abakenyezi jeno ku ruhande rwanjye mbona abakenyezi borongarade gusoma n'abagabo rero n'ukumbona aho merereye muri sosiyete nsanzwe ndongoye
murakoze cyane reka twakira abandi banyonyi b'ijwi rya Amerika turafise niyo saba ku murongo wa telefone uraho neza
amahoro neza
turakumva
ego nagira ngo banze shimwe kino kiganiro niyumviriye gutunganya ariko ni dondo inkwa niyo saba kaboneye mpagaze mu Rutana ibukembe Gihofi yukuri abakenyezi cyangwa abigeme barafite icyo bashoboye muri sosiyete y'abantu ndetse ni nk'ibiremwa by'Imana yatanze kugira ngo bigume biduze umurindi w'umugabo cyanke w'abagabo ariko nitwavuga ibyo turavya aho isi igeze uno munsi ntawo bigira yuko abakenyezi b'intwari bariho kandi bamaze kwigaragaza ubuno rero ahubwo nituve mu kintu cyo kuvuga ngo ntibashoboye twumve yuko ahubwo bo nyine bihiryo teka biduze abagabo bafashe baduge ku rugero waho tuvuga ati inosi ino sitagira abakenyezi ntiyobaho
none ga kwahone aho wewe uherereye bimwe mu bituma tukigaruka kuri ico kibazo cuko badashoboye kumbure cyo bari nkikihe yo bari umuco yo bari kubona batiyemera ni giki usanga nkaho uherereye gituma umukenyezi adashika ku rugero rukurike
nkaho ngiye mu gihugu cy'u Burundi nibaza yuko ikintu kibituma cyane n'umuco n'umuco babashyizemo kuva kera umukenyezi ari munsi y'umugabo umugabo niwe serugo niwe mutwe umukenyezi agira amabwirizwa y'umugabo niwo muco utuma abakenyezi aho mperereye batiyumva kandi hata n'abantu bita ngo n'abarongozi nabo nyine batumva kumenga boshira ku ntambwe ibyo bintu ahubwo babigira nk'itegeko bitava mu mutima rero niyo mpamvu ngirani turakwiye kumva ko twari nk'abarongozi b'ikirenga batahura ibyo bintu bumva yuko umuntu ashoboye aba afise ububasha afise babimuremamwo kugira umukenyezi ashemo barabimuremamo kuva mu buto bwiwe agakura sinzi ko mwumvise ijambo hari umwana ibyo ashikirije mu byerekeye bijya bya sida amandine hirya hejo yavuze ibintu biryoshe ku mwana nk'uyu yifite imyaka nk'urya akuze kujya afise umurongozi mwiza nibaza yuko uwo muhungu cyo bigenda birahera gahoro gahoro mugabo umurafiki wacu turakwiye kubirengera tukumva yuko umuntu ari umuntu ubushobozi afise bugenda buraduga mu gihe intwaro zibaye nziza murakoze
Corneille twibutse neza ivyo uwo mwana yavuze abatashobora kubyumva
Amandine ni umwana yavuze yuko yagize yanduye umugera ku myaka 11 akavuga yuko uno munsi kubagendana umugera wa sida nk'abana b'adolescent atakwitabwaho batabona akazoza gakwike keza imbere yabo imiti ya minsi yose irabatoteza kwitaba biratuma batameregwa neza uko gusagira ati turasabye mutwite mutwereke hazoza hacu ejo heza twumve natwe ko turi abantu twabyisanze twabirondeye umugore wa sida ni nkundi muri make yaciye muri ibyo asaba ati tureke guma dutoteza tureke mutwumve yuko turi abantu natwe kandi umugore wa sida ashoboye n'umwana akiri muto cyane yaba ari kumwe na Macron mu perezida wa France
urakoze cyane Corneille aho uri mu gihugu cyo Burundi rahan. Tugarutse ku mutumire wacu mushinga nta inkuru nziza twavuze kubijanye na n'umuco, umuco w'igihugu ushobora gutuma uba intambanyi mu buryo umukenyezi yifuza gutera imbere haba mu rugo rwiwe canke mu gihugu. Aho herereye muri Kenya aho ho vyifashe gute kumbura abarundi canke abanyarwanda bo higi iki kucoba warabonye gicerekeye gushigikira umukenyezi canke kumutera intege?
Ukuri nguko beti bo petete bavuma ngo ndabyumva umukenyezi ubundi bave muri bya bindi ngo by'imico ari imico myiza two kwiga ko twogezera ko ari imico nini imico yataye igihe umukenyezi ubu muri Kenya usanga abakenyezi bari kwanyonga imiduga amabisi amatractor muraji namwe abafite b'abakenyezi ibikorwa byose bikorwa n'abagabo abakenyezi barabikora igikorwa n'icyo bagiye bashyira aho kera byari n'icyo byo kubakiza no kubangumiza muhira ndakeka byapa sinzi icyo byava ko sinzi ko byava gupfuwa umugore wanjye ntiyagenda abagira guta bigenda guta ariko uyu ko bashoboye bumve ko bashoboye natwe abagabo tumve yuko ahubwo badashoboye gusa barengeje ibyo maze kubona jewe abakenyezi barashoboye ibyo by'imico bimwe rumwe abagabo ni muze tubigabanye muhagaciro aba bantu bakore ibyo bashoboye
abagabo neza na neza bokora nk'iki haba umugabo mu rugo cyangwa umugabo muri umuyobozi yokora iki kugira ngo amushigikire haba kumubwira ikintu kumufasha mu buryo bw'amafaranga kumufasha mu bintu bitandukanye kuri wewe bimwe mu bihambaye mubona abagabo bokora kugira ngo bamufashe kuva muri iyo mico y'ukumva yuko kumbura yakinyijwe cyangwa yashizwe hasi yokora iki umugabo
nicare muhandi hamagaza inama y'umugabo n'umugore umugabo yumvirize umukenyezi wiwe yumvirize ibyiyumviro byiwe bahanahana ibyiyumviro yumvise ati icyiyumviro kirashe bagihurize ko bagishyira imbere apana ko umugabo ashyika mu rugo akankamaguza ngo urumaze iki wongeza abana wagize ibi bijya bikorwa bito bito bijya bikorwa bito bito umukenyezi arabyuka akabikora kandi n'ibindi akabikora ni ukuvuga ngo babahe umwanya bavugane kandi nabo babahe amahirwe yo kuza kuri tere no gukora ibyo bateza gukora ibyo indoto zabo zijya ahabona maze kubona aba bakenyezi kenshi usanga agiye kuba kugwiwe yari umudandaza afise vizio afise iduka mugabo umugabo akamukora muri ako kazi ngo aza umugabo araza murisha ibyo abakenyezi niyo batangure kubyanga ubwa mbere nibabereke ko bashoboye bajye mu manama hamwe bagire kumvikana mu rugo ndafise abagenzi umugabo ari umuambasaderi umugore ari umuambasaderi nabo kandi bose bahuriza hamwe ni kuvuga ngo umukenyezi muha umwanya avuge akubwire ikiri muri we wumvirize ndafite abagabo benshi bakunze n'abakenyezi mu bijyanye n'ubuzima bwa minsi yose ni ukuvuga abagabo nibabanze baca bugufi nabo bwa mbere bumvirize mu ngo zabo abakenyezi babona iki
nkuko bivuze uravuze ikintu gihambaye ko umugore arashaka kugira umugisha agashobora gutunga n'umuryango y'umugabo ataronse uwo mugisha w'amafaranga twarabonye yuko muri ibi bihe by'ubu abakenyezi bararonka imigisha cyane kuronka ubuzi bukomakomeye ugasanga niwe atunze urugo mwavuze kandi ikindi kintu gihambaye cerekeye umukenyezi umwigemye kugumya akazi kiwe iyo agiye kubaka urugo haracariho cya kintu cyo kuvuga ati je ndashaka kwitaho urugo rwanje umugore wanje nuwo kwicara muhira agakamikara icyo kintu ngaho muri Kenya abanyakenya nabo nyene baracagifise cyangwa bobo barakirengeye ni ikintu no mu bindi bihugu byacu bakwiye kurengera cyo kuvuga ati umugore ni je no mwitaho nave mu kazi je nkore nzane bikwiye bikenewe mu rugo
muri Kenya aho merereye nk'abakozi nkoresha bari munsi yanjye ko ndi directeur commercial w'iyo societe yes boss abakenyezi barashoboye nkuko yavuze ubwa mbere ikindi nacyo aha muri Kenya barakora amasaha menshi gusoma n'abagabo nta kintu umugabo akora umugore adakora nta na kimwe ikibazo gusa nk'abo bagabo bagifite imico ndakeka bikiri mu bihugu by'iwacu cyane cyane jya muri Garage Congo u Burundi n'u Rwanda cyane cyane na Tanzania na Uganda biracahari buke buke mugabo muri Kenya abantu bari civili barahagurutse na nta mukinyezi nta mugabo haba mu mataxi uhamagaye taxi ubona umukenyezi ari gutora muna mashinga mateka muna mangenzi za mateka muri byose abakenyezi bari barahagutse gukora bizinatse n'ubwo bikeyi ndakeka aha muri ibihugu byacu bya East Africa cyane cyane abavuruguru wacu
hariyo n'amakenga yuko iyo umugore atangiye gukora ashobora gutangwa gusuzugura umugabo cyo kintu twaba twacumvise iyo abo bagore nk'uko bivuze muri Kenya barateye imbere barakora ubwo buzi abagabo bakora ikiganiro kirabandanya mu muryango baracubahana niyo bateye imbere ugasanga umugore arakora umugabo arakora niyo icyo kintu abantu barundi cyangwa abanyarwanda batinye yuko co hava kiba cyuko umugore acatangwa gusuzugura umugabo kiraba
ndaguburero bubiri kandi goroshe cyose bivana n'urukundo mukundana kuko urugo hakora ijambo rimwe gusa urukundo no kubwiza ukuri sewe n'ibyo maze gusoma muri bibiliya umugore yaremwe kubaha umugabo iyo nsitse ntayubaha umugabo biba byamaze guta inzira y'urukundo kuvuga rero yuko hakenewe urukundo erega ndakubwire biravugwa ko hariho n'abagabo yakenye atabugufi mu rugo akunda umugore mugihe arose amahera ari ntandaro yo kumuca inyuma kuvuga ngo amakosa ari hose biri ku muntu n'ibiri kuri bose icyo bisiranje hari ngo abakegezi ibyo byukuru nka amahera ugatangira kugira ingeso mbi kenshi biri ku ruhande rw'abagabo ibyo ku ruhande rw'abagore abagabo nabo ntibavuze muri kote fevezi ngo basuzugurwa basuzugurwa nande ikayi agusuzugura n'ubwo badafite ako kazi aragusuzugura nk'uko atari kubwira gusa ndetse amafaranga yaronse yamufashije kubigaragaza cunga urukundo ku mugore wawe muhekera mukurikirane mwinsi ashaka mukurikirane kandi umugore ari ministre ni ministre hanze y'urugo ageze mu rugo wari umukenyezi wawe kina kimenye yuko ugomba kumenya ko ari ministre none ushaka ko ministre ageze muhira ubufate nka wundi akagira akazi matagira ku ntebe y'ishuri no abagabo nabo iyo ni fevesi ku bagabo rero tubwere ukuri abagabo nabo menye yuko umukenyezi afite amafaranga ntabyo gusuzugura icyo umenya gusa mutunge nk'umukenyezi afite amafaranga ega n'umugabo afite amafaranga afite ingeso nk'izindi akeneye kumva ko hari mesira iwe kuko afite uburyo afite iki ibyo biri ku mpande zose rero zibiri tuzi tuzi kwambikira ndakubaza ikibazo nawe wewe kuri umumenyeshamakuru akomeye mpuzamakungu urasize umugabo uri kumenyeshamakuru akomeye
ya birumvikana akoze cyane rwose
ndabwira yuko biri ku mpande zose hari umugabo rose ifaranga asasara akaba ikindi kintu mu rugo agahinduka no ku bakenyezi birashoboka kuko rero muga ku mpande zose birabaho ariko si kuri bose abakenyezi barabarenganya
urakoze cyane rwose wari wavuze yuko no mu ntango uti kuganira ni ikintu gihambaye rero nibyo birumvikana urakoze cyane reka tubandanye ku murongo wa telefone yawe n'abandi banywanyi bifuza kushikiriza ibibazo no gushikiriza ibyiyumviro Jean Marie Mahoro neza
Mahoro
murahura komeye
yego ndashimye
duhamagaye uri hega Jean Marie
Bujumbura
nduga ku ijambo
yego je anini nagomba kuvuga kuri kijyanye n'abakenyezi burya kesi novuga ko harimo ibintu bita kwikumira cyangwa gukumirwa uko uraje hari haba abakenyezi uhura atabona yuko hari icyo ashoboye mu rugo umenga umugabo niwe akwiye gukora byose umenga ni nk'ishugwe ryama rikama ariko aramura aho kubona ko nawe arafise icyo yoterera mu muryango rero iyo ari mwico kiringo ucaga umubona umenga umugabo niwe byose kandi bitabibyara ko nawe umugabo acabona yuko umugore akica amaze ikindi nacyo n'abagabo batigera baha agaciro umugore ibyo nabyo ni iyindi ngorane kuko udahaye agaciro umugore niyaho yaba afite ikintu cy'iterambere yozana mu rugo acahama ingorane no kudahuza bikabamo ikindi nacyo hari n'abagore iyo bamaze kuronka amahera agira ubuntu akagira nk'akantu akora akaronka amahera uhura badasubira nabo kubaha abagabo ejo no vuga nti ubwa mbere bwo hagati y'ubanye n'uwundi bakwiye gushiraho urukundo ubwa mbere na mbere ama ibindi nabyo bakwiyumva namo ko bose bashoboye afite icyo bakora cyoteza imbere umuryango niho iterambere ryoshoboka mu muryango
Jean-Marie turagushimiye cyane gose
aho murakoze
Jean-Marie aravuze ikintu gihambaye cyane kumbure abakenyezi nabigeme bariko baratwumviriza bufata nk'ama nk'impanuro ziwe avuga ati umukenyezi uwo mwigeme agiye kubaka hari hose ntakwiye kwibona nk'ishugwe byo kwicaraho ririndiriye yuko bagitaho ati akwiye kubona yuko nawe nyine yuterera mu rugo kumbure hariho ego abo abagabo batemerera kuja gukora hanze y'urugo canke impamvu runaka ariko ubishoboye yohaguruka agakora ibikogwa nawe nyina gaterera mu rugo kuko biraremera umugabo iyo yumvise yuko ibintu byose ari wakwiye kubizana amafaranga ubwo buryo byose bikamugwa ko birumvikana abagabo benshi bahamagara barakunze kubivuga yuko ari responsibility idasanzwe turifuza rero gutera kama abakenyezi n'abigeme namwe menyeneye muhamagare mushikize ibyumviro byanyu ibibazo byanyu kuko nkuko kuva tugitangura murumvise ibyumviro by'abagabo by'imisore kubijanye n'intambanyi zihari mu iterambere ryanyu turi kumwe n'umushinga ntahe Jean Guy Nkurunziza ayoboye societe muri Kenya akavuga ko hari hakamaro hari imigisha hariho impano mufise mu ntererano y'amashirahamwe kumuhamagara mushikize ibyumviro byanyu amushinga ntahe Jean Guy Nkurunziza kuri cyo avuze cerekeye uguterera umukenyezi akwiye guterera mu rugo kugira ngo n'umugabo ntashobe kumva yuko aremerewe muragendera cyane mu gihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'u Burundi abagabo barugurutse kugira ngo babone yuko umukenyezi yatangiye kwinjiza nawe nyene ari ikintu cy'agaciro kimufasha kugira ngo aremuruke ubwo buremere bw'uko ategereza kuzana byose barabyumva barabibona canke baracafise uko kwiyumvira kuko ari bo bakwiye bategerezwa
biye kumenya yuko iterambere ry'urugo umukwihera ku mukenyezi ibindi byo tushyire ku ruhande nibave mu burengeti nibave muri cyo kuri ko kubeshwa ko ari mu gikoni nibave muri ibyo bikebure bihamagare inama urora bihamagare inama jewe nyine bwanje umukenyezi yose yagiriye ikubita ukiza ati ndihamagare inama jewe nyine bwanje nibwire ko nshoboye cyo gushinga botike cyo kugura societe cyo gushinga cooperative cyo ikina kige na kinyasho cyo gushinga banki cyo gutwara igihugu cyo boye ibintu byose bikogwa ukuvuga ngo bahamagare inama y'imitima yabo bongere bahamagare inama n'abagabo babo baganire mu guca bugufi kwinshi abagabo ibyo byutuganirwa agasashe kudanirwa ikiyo cy'inyama mu ishashe ukarindira ko umugabo afite bari bakora byose ko imana ikora ibyayo yopfa abana atarigishwa nande bacabaho gute nibave muri ibyo nabonye ko iterambere ry'urugo rihera ku mukenyezi kuko niwe kenshi agira ibibazo no muri politike ubu nibaje muri politike baje gutwara igihugu baharanire twa zabo ndakubwije ukuri nko mu Burundi hamwe abagabo bahaguruka guha agakira abakenyezi nuko ikose gihuje tege imbere kigu cya Kenya cyateye imbere gutyo ibindi bihugu nibaza ko namwe muzi
murakoze cyane reka duha karyo na Wasafi ku murongo wa telefone nawe nyina terere Wasafi uraho
muraho
yego
ni Kigali mu Rwanda nandi mu majyaruguru y'u Rwanda
duzijwe tukumve neza tuge ku ijambo
ndi mu majyaruguru y'u Rwanda
ego
nazo nakurikiye neza ariko numvaga nyine damu n'abagabo nazo nakurikiye neza
nta kibazo
nazo nabakije gusoma neza ngo nyine
nta kibazo kumbure turakugurura ku murongo ubundi mwanya umaze gukurikira ibindi ziko turaganira urakoze cyane Wasafi tugaruke ku mutumire wacu twaganiriye cyane mwatushikirije cyane ku byo abakenyezi bakora kandi kumbure murabizi neza murabibona mu bo mukoresha aho muri Burundi International muri Kenya ariko kandi kumbure umuntu wari we wese abafisa akantu akwiye gukora neza mu buzima nta muntu abaho akora byose byiza utwo munegura ku bakenyezi iyo mubakoresheje iyo abo mufise muri societe yanyu canka bo mubona muri rusange bakorera andi ma societe utuntu bakwiye gukora neza bakunze kuronka ko amanota makenya ni nkibihe kugira ngo nabakumva bashobore kwikosora
icambere ni wa mugenzo babwirwa yuko badasoboye kuba kera bagomba guhindura kenshi yaje gusikiza nka producer n'icyumviro ntaza ari siku cyemera aza umenga si ubwoba umenga ntibishoboka umenga sinzi ko haba bikunda na nibumve ko bashoboye kuko nakivuze ngumana bigaruka ko ikosa ryabo rimwe nuko kumva ko bidashoboka nuko kumva ko umugabo ahubwo ari wabishoboye byose nubwo yo kwandika project akaba afite PhD akaba afite iki aguma yumva umenga ntashoboye aguma yumva umenga umugabo niwe ashoboye ibyo ni mubivuze mu babakenyezi ni tuhere kuri nyakubahwa umumenyesha amakuru ko tukaganira niba ubivemo umuze ko mushoboye ugiye kudefanda ikintu yaba ku mukoresha yaba umugabo cyane yaba umugabo gerageza kugenda uri si n'icyo ugiye gukora ubwa mbere biyemere bumve ko bashoboye ubwa kabiri gerageze gukora neza gusumba abagabo kugira ngo babone yuko n'abagabo bavuge bati reka bwa bundi abantu barashoboye nubwo tubasuzugura
icyo kirakunzwe kuvugwa cyane cyo kubumva umengo naho bakoze ikintu ntibashoboye kirakunze kuvugwa cyane iyo hageze no gusaba kongererwa umushahara namwe murabibona iyo umukenyezi yazi neza yuko akora akazi neza ugasanga muri we indani ari idoga cyane ariko nta kwiyemera yuko yoza imbere yawe ngo agusabe kumwongera umushahara murabibona navyo nyine kuko ni intamba nyine iterambere ryabo aho hoho ntawoza kumufasha ni muri we akwiye kuza akagira uko kwiyemera yuko akwiye gusaba ukongerwa ku mushahara mwe muvuga kwiki
biri mu byo navuze yuko umukenyezi akwiye kumva ko ashoboye igihe rero uvuze n'amadwa yawe ugomba kumenya ko ugiye kongerwa umushahara ni uburenganzira bwawe shikama shiramanga genda ubivuge mu cyubahiro erega umukuru ureka kumutuka ukamubwiza ukuri birashika kenshi ndafite abakozi bakomakomeye bashika nka batanu ku kazi aho dukorera ngaha iyo aje kureka mu maduwa yiwe urabona yuko arekera amavempusa kandi natuye nka kativempusa idasaba sabyiri nibumve ko bashoboye agiye gusaba kureka mu maduwa yiwe agenda azi ko bishoboka ntagenda akankama ntagenda agira iki bwaba gede muri fasazi yuko ishoboka ko ega niyo utumva ko ushoboye nta wundi aze bigufasha urabwira ikindi kintu nacyo niba byo buri bya bintu by'uko umukenyezi ari uguhabwa yaba amafaranga haba iki nenga nta kintu umugabo arama nta kiki umugabo arama pa muri ibyo ahubwo muhe nawe biba byose gutanga bibiri bivuga ngo gutana kuzura mugisha kuruta guhabwa na namutse akamwe abakenyezi mwe umugisha uje ku bagabo gusa
murakoze cyane rwose nshinga nawe Jean Ndi Nkuru nziza akaba ari umuyobozi muri Burundi International impanuro nyinshi kandi zihambaye ku bakenyezi zivuye ku mugabo urakoze cyane rwose muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga reka tumira mate turagaruka murakoze
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayi nzwi gushika izayi nzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Radio Ijwi rya Amerika abakenyezi n'abigeme bafite impano bisangije kandi zidasanzwe mu kuzana iterambere ridasanzwe mu mashyirahamwe amasosiyete n'ahandi nibyo turiko turaganira kumwe n'umuyobozi wa Burundi International ishyirahamwe ry'abarundi muri Kenya rifise abakozi bagera kuri 90% ryabo bakaba ari abakenyezi rero reka twiganira zimwe muri izo mpano umukenyezi afise akaba ari karanatanga n'impanuro z'ico umukenyezi umukenyezi cyangwa umwigeme akwiye gukora kugira ngo yiteze imbere amenye uwo ari we amenye nk'uko yabivuze amadroit yiwe mu kugira ngo ashobore kwiteza imbere. Turafise n'abanyonyi b'ishwi rya Amerika ku mirongo ya telefone babandanye guhamagara bashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Tubandanyiriza aho nyene twakira uwitwa Foster amahoro neza.
Yego.
Noneho turaronse umukenyezi biradushimishije. Duga ku ijambo.
Saya, naga umukenyezi ahubwo ni umugabo.
Uri umugabo? Urantunga. Nari numvise ijwi risa n'iry'umugabo. Ego, duga ku ijambo.
Icyo nagira ngo mvuge nari nsomye kuri Facebook kubera kenshi ntabwo ijwi rya Amerika turiho tubasha gufatisha kuri FM. Ikiganiro murimo iriya ngingo ni ingingo nziza ishobora guha imbaraga bashiki bacu. Icyo nashaka kuvuga ni ukuvuga ngo umukenyezi nawe yabonye umwanya ahagahabwa ijambo nta kintu na kimwe adashobora gukora. Icyo nashaka kuvuga kuri kiriya kintu ni ukuvuga ngo abakenyezi bagira igihe kinini cyo kwita ku bo babyaye ntibabone umwanya wo gukorera amasosiyete cyangwa se mu mirimo baba bakora. Biriya byaba ari imyumvire mibi kubera yuko maze kubona yuko bafite ibintu byihariye abagabo batagira. Hari impano zibarimo iyo bahawe umwanya wo kuzikoresha nabo batanga umusaruro nk'uko umugabo nawe yawutanga. Icyo nagaragaza wenda nk'igitekerezo cyanjye cyangwa se icyiyumviro cyanjye tubahaye umwanya bakabona amahugurwa. Iyo afite akazi ashobora kugenzura n'igihe cy'iyororoka ryiwe iriya mbogamizi yo kuvuga ngo mu mirimo bakora bashobora kuba bahora babyara cyangwa se bakagira igihe kinini cyo kuba mu rugo babyaye. Iyo amaze kujijuka akabona amahugurwa ahagije ashobora no kuboneza urubyaro kandi agatanga umusaruro mu kazi akora. Ni ukuvuga ngo rero iyo bahawe amahugurwa bagahabwa igihe bakumvwa bagahabwa agaciro bishobora kongera imbaraga no mu ntekerezo ze akabasha gutanga umusaruro.
Noneho bandanya
hanyuma wenda ku kintu cyerekeranye n'impano bavuga bifitemo muri bo iyo yahawe uburyo nawe ashobora kwigaragaza
mu kibano muri sosiyete abagabo nibo bacinyiza abagore cyangwa babatumye bumva yuko badashoboye ni nabo bakwiye kubatera intege bagahindura iyo myumvire cyangwa izo mvugo bakaba aribo bagira uruhara rwo kubahagurutsa no kubatera intege.
Yego, urabona reka nguhe wenda urugero. Uramutse ubyaye umwana ukajya uhora umutoto umubwira yuko nta bwenge azi ni ikigoryi ni umuntu utazagira umumaro. Arashika akabitazi nyine ukabona ni umuntu uri aho ngaho utagize ikintu amaze nawe ubwe ntabashe kwiyakira yuko hari ikintu yakwimarira. Rero na bashiki bacu kubera imiryango baba baravukiyemo bafatwa nk'abantu b'abanyantege nkeya mantaroma nabo bakaza kugira imbaraga nkeya nyine ukabona nawe nta bushobozi afite ariko iyo yahawe imbaraga agahabwa agaciro agahabwa inyunganizi agahabwa ibitekerezo agashyigikirwa mu byo atekereza atanga umusaruro cyane.
Urakoze cyane Foster ku byumviro byawe n'impanuro. urakoze cyane mushinga na nkuru nziza nkuko muvyumvise abagabo murafise uruhara rukomeye kandi turashima ko mashobora kwitaba kino kiganiro kugira ngo nka mugabo abari mwebwe mushikiriza uko mubibona kubayobora aba bakenyezi kuba bafise ama societe yanyu muvuge uko mubibona kugira ngo kumbure bumve uko mwababonye nk'abakenyezi n'ivyo bashoboye mu kubatera intege murakoze cyane ari ikintu gihambaye Foster yaravuze cerekeye uko kuntu umugabo akwiye kuba ariwe aje imbere akavuga yuko umukenyezi ashoboye akamutera intege ariko hariho nabandi bavuga yuko ukonye kuba ari kugumura abakenyezi navyo nyene birabaho iyo ushigikiye umukenyezi cyangwa iyo umuteye intege kumbure no mu rugo iyo umugabo ateye intege umugore we bavuga ngo yaramwifatiye navyo nyene ni kibazo gikwiye kuba hagati y'abagabo hagati yabo ibiganiro
nico nahereye koko ibiganiro mu rugo cyane cyane abakenyezi ntibumve yuko abagabo namenye yuko umukenyezi iyo ariko asabi idafite uburenganzira so kugumuka ariko asabi idafite uburenganzira hari ikintu cyo nabwiye n'abakenyezi ko ugiye gusaba ikintu umugabo ntugende nk'uhumenga ugiye kumutegeka genda mwumvikana na cyane cyane bihere muri piyasaje kuko aho mhera jewe nibyo mbona bipfira mu ntango ukuntu muvugana mukibana mukivugana none namba aje kuramutsa cyane mukibona namugira ngo ndashaka ibihumbi ijana ndashaka ibihumbi mirongo itanu fashiki reka kumva ko uri umuntu wo gufashwa ahubwo niwumve ko uri umuntu wo gufashanya kubaka urugo ikindi kintu mama kanya zibasigura kuri ikintu mwita inkwano nta muntu akwiye gukwera ubundi mukwiye kumvikana uko bigenda kugira ngo umuryango mushasha ubeho neza bihera mu ntango mukumvikana niho bihera kugira ngo bibandanye neza
kuri mwebwe inkwano isigura iki ukongera ko ibindi kuri ivyo mwiyumvira ku bijanye n'inkwano n'ico bisigura mu kibano
inkwano bisigura ni kuvuga ko ari agateka ku muryango uyu muntu yagiye tumukonje yagiye ko angahe nuwo kwande ha muri Kenya ho nta inkwano bavuga ngo ni kunywa no kugura cyarambabaje cyane ariko ibyo byitwa inkwano bikwiye kuba ku mpande zose umubyeyi w'umugabo n'umubyeyi w'umukenyezi bagashyira amara kuri kone umuryango mushasha bakawushigikira kugira ngo ubeho reka kunezerwa ngo nuko umuryango w'umugabo wagushimiye wanjye utari ku konti z'inkwano utuntu umwenda ni umunezero eka uko niko kubacimiza kumva yuko ahubwo naragukoye cakiki eka izi z'inkwano bikwiye gusubirwa bugashyirwa n'amategeko abigenga hamwe n'amaleta turimo akabyinjiramo kuko niho byapfiriye ariwe umurengwe waramukoye kuko none n'ikintu waguze ufite kifatira kandi kaya kumbura ni mwaka kaya mzuri nyo yasigiri uko adabyumva
ego urakoze cyane gose radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda ikibazo canke icyumviro cy'impano nico umukenyezi umwigeme afise mu guterera amashyira hamwe amasosiyete ku bwa Burundi International bafise impano zidasanzwe na gatoyi kandi zidafise icyo zigereranywa nkuko umushinga ntare jongi inkuru nziza abidusiguriye ibyumviro byinshi byatanzwe impanuro nyinshi zatanzwe kucyo abagabo bokora hagati yabo mu gutera intege abakenyezi ico abagabo bokora mu gufasha gutera intege abakenyezi babo abigeme n'abategarugore abigitsina gore mu miryango yabo n'abakenyezi nabo nyine twari twifuje kumva ibyumviro byabo ariko ntabashoboye guhamagara ngo bashikirize ibyumviro ariko turizera yuko impanuro bazumvise aho batewe intege bahumvise tubandanya twakira ibyumviro byanyu ku rubuga rwacu rwa Facebook aho muri hose cyane cyane abigeme n'abakenyezi mushikirize uko mubyumvira uko mubibona adresse yacu ni VOA radio yacu radio yacu VOA murashaka gushikiriza ibyumviro ngaho ku rubuga rwa Facebook Ashina nahe Jongi Nkurunziza twongeye kubashimira cyane gose ko namwafashe kano kanya kukuza kuganira natwe ku ntererano n'akamaro k'abakenyezi mu mashirahamwe nk'ayo murongoye. Reka tubakanjye mushikirize ijambo rya nyuma canke impanuro za nyuma haba ku bakenyezi, ku masosiyete, ku mareta. Ijambo ni gwanyu.
Murakoze. Mere ku mareta abo banyiriza amareta na shire mugira shingira kuyo kwa bakenyezi bakwiye kuronka ibice 23% ngo bwa 35% mu bikogwa byose bya leta cyo cyumva cyanze ubugira kabiri bifatanije no gwaruka umwe gwaruka harimo n'abakenyezi nawe abagabo bose batwara nka 30% kugira ngo ibizigende neza ku masosiyete ndabasabye mugerageza abakenyezi muwahe chance mubahe umwanya wo gukora kubona uzokuronka na experience do mutaronka kazi ni mu bahe chance gukora mbone ibyo bashoboye bihori kora kora ikindi muri ama society yacu nka yes boss na yandi nibaze bingire bingire ndani ibintu byose babikorera ndani kuvuga babisabe bari uko barakora ibyo bizofasha cyane ku mpande zose gushika kuri vision no gushika ku ndoto yuko abakenyezi bashoboye mu myaka nk'itanu mbere cyangwa icumi nimagirize ndabasabye muzosanga ibihugu byacu intara zacu zitembere zishabije kuko umukenyezi arazinduka cyane kandi agataha bwije mugabo mujise muhira mubaza ngo sorose zanjye ziri hehe iki niki niki kiri hehe kandi mwari kumwe ku kazi izo rero bihinduke abakenyezi bumve yuko nabo bashoboye abagabo bumve ko abakenyezi bashoboye tuzoshika kure hamwe no gukorera mu nani baje mu mashyirahamwe nibake mu mashyirahamwe cyane y'uguharanira iterambere kuko abagabo benshi batsinda mu iterambere ni mu byo mashyirahamwe y'iterambere y'uguharanira amateka yanyu mushake mu bireke buhari iterambere umugabo wundi kizanye urugo ibindi bizoza bibikora.
Turagushimiye cyane rwose mushimye nahe Jean Nkurunziza wo muri Burundi International muri Kenya. Urakoze cyane rwose. Mu masegonda make cyane akanimero bashaka kukuronka ko haba bifuza kuja mushyira hamwe ryanyu canke kukuronka izindi mpanuro kubijanye no kuyobora abakenyezi.
Ubusanzwe abifuza ku muca amategeko ngo biborohere boza kuri website niho haba hari ajimbere bitandukanye
niyo
ukorera koko tefasha kudodera ukambura kenya abandi bizi mugabo ugiye kuri website yanje ucubona ibyo nkora ucubona nico ko fashanya kugira ngo bigende neza.
Urakoze cyane. Iyo website turaza kwishyira ku murongo wa Facebook yacu website yanyu twayifise akanya katugato cyane. Murakoze mu mwese rero mwateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika mwashikirije ibibazo n'ivyumviro muri studio indwi i Washington DC. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabifurije weekend nziza mubandanye mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika. Murakoze. Y